mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cy'uno munsi. Hari impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi ya Mahama zemeza ko ziheruka kwandikira umukuru w'igihugu zimusaba kubatahukana.
Twatanze kopi muri Leta y'u Rwanda Minema, twatanga kopi i Geneve, dushyize ku mayimeyili yabo. Urwandiko ruriziguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi Barundi bose.
Uyu n'umwe ari mu bemeza ko baherutse kwandika, ariko hari kandi urundi ruhande ruvuga ko batazi impamvu amazina yabo ari ku rutonde rw'abandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi basaba gutahuka. Turabigaruka ko handi hato. Hagati aho tukiri nyene mu Rwanda, Leta y'ico gihugu yategetse ko guhera mu mwaka uza w'amashure abanyeshure bose kuva mu mwaka wa mbere babwirizwa kwiga mu Cyongereza. Idonido ayo makuru yose ni mu kanyi sase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Imbere kuja ku Idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga, reka mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire ayagezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane, nawe duteze amatwi. Muri Afrika abantu bakekwa kuba abarwanyi ba Boko Haram barishe abantu 15 bakomeretsa 6 mu gitero ca grenade cagabwe mu nkambi y'abatejijwe ingo zabo mu buraruko bwa Kamerune ku munsi w'Imana wejo. Umukuru wako karere yavuze ko mu masaha ya kare mu gitondo abo bagizi ba nabi bateye izo grenade mu bantu bari basinziriye mu kambi iri mu mihana ya Ngwecewe. Yavuze kandi ko iyo kambi irimo abantu 8,000. Yanavuze ko abagabye igitero bageze kuri iyo kambi bari kumwe n'umugore yari atwaye grenade, kandi ko mu bapfuye harimwo abagore n'abana. Abasirikare 5 barishwe hagati muri Mali, abandi 5 nyene barakomereka ejo ku Imana nyene mu bitero bibiri byagirizwa intagondwa z'abayisilamu. Umutegetsi waho byabereye atashatse ko mazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano, yavuze ko abo basirikare batezwe umutego bari mu nzira bava mu gisagara ca Goma kura bagana mu gisagara ca Diabali. Yavuze ko bapfuye ku ruhande rw'abateye bataramenyekana. Ikindi gitero nk'icyo ku basirikare muri ako karere ko hagati muri Mali cyahitanye abasirikare 24 ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Ahandi havugwa ibitero ni muri Afghanistani, abantu bitwaje ibirwanisho bateye ibohero riri mu buseruko bw'icyo gihugu kuri uyu w'Imana bica abantu bashika kuri 3 mu gihe igihugu cyari mu gahengwe k'intambara muri ibi bihe abayisilamu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yaremeje icyo gitero. Abatalibani barahakanye kugira uruhara muri icyo gitero cyabaye ku munsi wa nyuma w'agahengwe ko guhagarika intambara hagati y'abatalibani na leta kugira bahimbaze uwo munsi mukuru. Leta z'ubumwe za Amerika yarashikirije ko ishobora gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi. Leta ya Sudani yashimye icyo cyifuzo cyashikirijwe n'umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo muri iyi ndwi iheze. Pompeo yamye avuga ko Amerika yifuza gukura icyo gihugu kuri urwo rutonde kugira Sudani ishobore kuronka abaja mu gihugu gushinga imitahe. Ariko Amerika ivuga ko ikeneye kubanza guhabwa indishi y'akababaro kuri bombe zatewe mu 1998 kuri ambasade 2 za Amerika muri Afrika Sudani yagirizwa kugiramwo uruhara. Omar al-Bashir yarahaye indaro wahoze ari umukuru wa Al-Qaeda Osama bin Laden, kandi Sudani yagirijwe gufasha abagabye ibitero by'iterabwoba kuri ambasade za Amerika muri Kenya na Tanzania. Ibitero byahitanye abantu 224 hamwe n'abashika 5,000 bakomeretse. Leta nshasha ya Sudani yaremeye kuzotanga indishi y'akababaro, ariko haracari ukutumvikana kuko Amerika ishaka ko abanyagihugu bayo bafuye bahabwa amafaranga menshi kuruta abandi banyafrika basize ubuzima muri ibyo bitero. Leta Zunze za Amerika yarinjiye mu bihe bidasanzwe umugera wa corona watanguye gukwirakwira mu bice byo mu gihugu hagati hanze y'ibisagara bikomakomeye. Dr. Debra Birks wo mu mugwi wagenywe na White House gukurikirana iby'ico kiza kuri w'Imana yahamagariye abanyamerika bo muri ibyo bice byo hagati mu gihugu kwambara udufukamunwa no kwirinda amakoraniro y'abantu benshi. Umugera wa corona watanguriye mu Bushinwa umaze kwandukira abantu barenga imiliyoni 4,600,000 aha muri Amerika hamwe n'abashika 155,000 umaze guhitana. Ni mu gihe ku mugabane wa Afrika abarenga 948,000 bamaze kuwandura hamwe n'19,980 umaze guhitana. Naho ku isi yose COVID-19 imaze kwandurwa n'abarenga 17,965,500 hamwe n'abarenga 16,687 bamaze gupfa.
Arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva. Ndayibutse kwisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe muri mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Turi live kandi ku isi hose kuri wezitatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com. Adresi ya Facebook yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugere mu gisata c'impunzi kivugamwe impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Mahama mu Rwanda zirenga 300 zanditse urwandiko zivuga ko zifuza gutaha. Zasavye umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvugana na leta y'u Rwanda hamwe na RCR kugira ngo batahukanwe. Ico bikoze harabari kuri urwo rutonde bamenyesha ko batangaje no kwisanga ko kandi atanumwe bigeze babisaba ko yobandika. Babibwiye mugenzi wacu Pierre Claver Nyunkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwagiye habona no rwanditswe itariki 27 z'ukwezi kw'indwi guheze ruriko impunzi zirenga 300 n'imyidondoro yazo. Zivuga ko zifuza gutahuka zigasaba umukuru w'igihugu w'u Burundi kubafasha. Emmanuel Bizimana numwe muri batanu barongoye uwo mugwi w'abashaka gutaha.
Urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi barundi bose. Yego turi mice myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagira abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu n'imwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mice myinshi abo usanga bahunze bicanke biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu. Nibaza yuko kubera yuko gukorekita amadoneri hariko 530,000 hariho n'abandi baguma bazana amadoneri bifuza yuko bashikiriza yuko bifuza gutaha. Nibaza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda hasi abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu.
Uwo musore akiri muto yari yakiriwe nk'impunzi mu Rwanda itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2015 avuga ko abari kuri urwo rwandiko ico bahunze caheze.
Ni muri iyo ntumbero twabuze dutireho kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyepolitike bamwe bamwe usanga bavugira abarundi kubera inyungu zabo tabade baharageze ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha n'abanye n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo uburyo umutekano uba mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute. N'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipline mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe
Ishirahamwe mpuzamakungu RCR igisata co mu Rwanda ryemereye ijwi rya Amerika kugwo rwandiko barubonye. Elize Vireshalan ajeje kumenyesha makuru muri HCR igisata cyo mu Rwanda yemeje ko ico kibazo kiriko kirigirwa Bujumbura hagati ya HCR na leta y'u Burundi gusa HCR yemeza ko giteguriye gutahukana uwo byisabiye.
So we have been informed because this letter was not sent to UNHCR, it was sent to the Burundian authorities.
Ati twabimenyesheje naho ubwo rwandiko rutarungikiwe twebwe bagenzanje mu Burundi bari mu nama hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cyase kugira ngo barabe igikurikira turaraba ko hari igikenewe cyo kubafasha nimba bifuza gutahuka ku bucake bwabo ivyo nibisanzwe nta kibazo twebwe nico tubereyeho turabafata mu mugongo twarabivuze no kuva ku mwaka uheze ku bucaka gutahuka ahawikaze gusa hace hatamwo ikiza cy'umugera wa corona n'amatora mu Burundi rero ivyavuyemo navyo birazwi ubona ko bimuhumuriza akifuza kwitahira nta kibazo arabitumenyesha natwe tukarabico tumufasha kibereye gusa twebwe mu Rwanda turindira ibiva muri yo nama iriko irabera Bujumbura turazi ko bamaze imyaka irenga 5 bari mu buhungiro bashobora kuba bafise ubukene bakeneye imodokari canke ikindi ico bafasha gushika mu gihugu canke negwa twebwe rero niba bidusaba kugushaka kwabo turabafata mu mugongo.
For example, for their transport, because they have been refugees for 5 years.
Nubwo biruko ubutwari impunzi mu ikambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse yamenyesheje ko akirimo amahinyo kuko harabisanze kuri urwo rutonde kandi bategeze babisaba ko butawukanwa.
Kwizumfite abantu benshi nabonye ku mariste ariko ariko baraza kurekera nobye n'ibindi byagenze abantu bashaka kutwandika amazina ugasanga bamwe banditse famiye yose umugore w'umwana gutyo bakagenda uko rero ibintu urumva biri mu nzego zo hejuru
aho niho ishami CBDH Vicar riharanira agateka k'impunzi rifitiye amakenga kuko abo bamenyesheje ko bifuza gutahuka harabo bagiriza ko bari barabafatiye amaboko mu mugongo. Leopold Sharangabo ni cegera cy'utwara iryo shirahamwe rivugira impunzi.
Icyo tunegura nuko muri urwo rwandiko rwabo basa nk'abifatira mu gahanga amashirahamwe yigenga abanyapolitike bo muri opozisiyo mbere hamwe n'amaradiyo basa nk'aberekana ko mengo bagenda bababuza guhunguka kuko yaba ayo maradiyo yaba societe civile n'abantu bagiye barafasha cyane mu impunzi haba mu gushira habona ingorane baba bafise gutyo ingorane rimwe na rimwe zigakemuka. Ikibazo ni kugira urwitwazo ku bandi
kubibaza ko abo bifuza gutahuka batari barahunze koko ahubwo ko boba bari batumwe na leta y'u Burundi abo barahafitiye inyishu.
Nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko arabazokritika yuko arabadede babinyegeje ariko nibaza ko nabadede nabo nyene n'abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotahari uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka abasende FDD n'abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na Vasite yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nuko ashaka gutaha no burenganzira bwe kuba umudede cyangwa utabundi ikiteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose.
Ubushikiranganje bujeje impunzi mu Rwanda minema ntacyo burashima kubishikiriza ko gusa bwemeza ko impunzi yose yifuza gutaha atawuyibuza. Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tukiri mu Rwanda kandi leta y'ico gihugu yategetse ko guhera mu mwaka uza abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri atangura bagiye kuzabariga mu rurimi rw'icongereza ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ariko adukurikiranira ivyino nkuru. Asumta amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Iyo ngingo izotangura ryari hama ikaza iganimije iki muri rusange Asumta?
Urakoze Diane, nicyo nakubwira nuko iyi ngingo Ministeri y'Uburezi ivuga ko atari cyashya kuko yafashwe mu mpera z'umwaka uhera gusa yavuzwe muri iki cyumweru ivuga ko izatangira n'umwaka w'amashuri gusa umwaka w'amashuri ntabwo uramenyekana igihe uzatangirira kubera icyorezo 2019 mbere byari byavuzwe ko bashobora amashuri ashobora kuzongera gutangira mu kwezi kwa 9 ariko umukuru wa guverinoma y'u Rwanda yirutse kuvuga ati dukurikije imibare turimo kubona ya COVID birashoboka ko n'umwaka w'amashuri wazongera ukigizwayo bitewe n'ukuntu icyorezo gihagaze rero nakubwira yuko icyo cyemezo bivuga ko igihe rero amashuri azatangirira haba mu kwa 9 haba mu kindi gihe leta izagena nibwo abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza mu wa kabiri kugeza mu wa gatatu bazatangira kwiga mu rurimi rw'icyongereza mu gihe mbere bari basanzwe biga mu rurimi rw'ikinyarwanda
hanyuma bakavuga ko izo mpinduka zigamije kigasumbya
nakubwira ko nganira n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Dr. Irene Ndayambaje yambwiye ko izo mpinduka zigamije ko abana bamenya ururimi rw'icyongereza kuko nirwo rurimi rukoreshwa hafi ku isi hose kugira ngo babafungurire imiryango yo kuba babasha kugenda mu bihugu bikoresha icyongereza kandi byinshi hanyuma gusa umuntu akaba yakwibaza ati se mbere ko byari mu kinyarwanda kandi nabwo bari babivuze yuko kwigisha mu rurimi kavukire aribwo abana babasha kumenya vuba umuntu akibaza ati izi mpinduka za hato na hato ziraterwa n'iki igisobanuro rero nahawe na Dr. Ndayambaje Irene yavugaga ko ari ukugira ngo abana babafungurire kuko u Rwanda ruri mu bihugu by'imiryango ikoresha icyongereza turi muri East African Community tukaba muri mu muryango y'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ubwo buryo nyine bavuze bati dusubizeho icyongereza na nakwibutsa ko cyari cyarigeze kwigishwamo guhera mu mwaka w'2010 kugeza muri 2016 ariko basubizagaho ikinyarwanda ubu rero bakaba bongeye gukuraho ikinyarwanda bakagarura icyongereza kandi
hanyuma impande zitandukanye ababyeyi abarezi n'abana ngira ngo byega baba bamaze kugira icyo bavuga hari icyo bakubwiye ko bashima bakubwiye hari amakenga
cyane hari amakenga cyane ufatiye kubarimu abarimu benshi bigisha mu Rwanda cyane cyane bigisha mu myaka ya mbere n'iya kabiri usanga ari abarimu bakuze kuko ni babasha kwihanganira abana bakiri bato biga mu wa mbere kwihanganira ko nta isuku yaba bari nkeye ugasanga n'abari rimwe na rimwe n'abarezi ariko bikagendana nanone yuko nanone bana n'abarimu ariko bakanarira ba bana bato kubarera no kubaho kubaherekeza ku bwiherero kubahanagura noneho rero abo barimu bakuze abayobozi b'ibigo bambwiraga ko usanga batarigeze biga mu cyongereza benshi bize mu gifaransa benshi bakoreshaga no mu kinyarwanda rero uranda kugira ngo umuntu w'imyaka 40-50 umwigishe icyongereza mu cyumweru kimwe mu mezi abiri abashe kukimenya ababyeyi nabo bakavuga bati guhora bahindagura buri munsi bituma abana bacu nta kintu bamenya gifatika kandi natwe kugira ngo dufashe abana mu myigire ugasanga biragoranye buri ruhande rero yabo twavuganye bo bavuga ko batabyishimiye ariko nanone navuga yuko hari abantu bifuzaga ko bakwigisha mu cyongereza cyane cyane nko mu bigo byigenga ibigo byigenga usanga nyine bafite abarimu bagashaka kwigisha abana babo mu cyongereza cyane cyane ko ibigo byigenga n'ibigo biba binahenze usanga n'abana babirangijemo iyo barangije kwiga rimwe na rimwe babajyana kwiga mu mahanga bakajya kwiga mu Bwongereza bakajya kwiga mu Bushinwa n'ahandi ugasanga rero nk'abo babyeyi bo bifashije kwigisha mu cyongereza ntabwo babyanze ugereranyije n'abandi muri rusange
hanyuma leta kuri ayo makenga yabo bigisha hari icyo itegekanya kuzobikora ko
yego cyane leta mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi nyine ushinzwe inyigishirize mu Rwanda yavugaga ko abarimu badakwiye kugira impungenge ko bazahabwa amahugurwa bakazajya gutangira amashuri bamaze guhabwa amahugurwa ahagije gusa ukibaza ngo mbese mu kwezi kumwe mbese mu mezi abiri umuntu utarigeze icyongereza azakigishwa abashe kujya kubumenyi abana bukwiriye ibyo byo bavuga ko bazabahugura
Asumta Kaboyi urakoze kuducira ku masonga ino nkuru utwemere ko duhava tuyigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu n'ibiganiro bitandukanye byo hanyuma
urakoze cyane Diane
dusubiye mu Rwanda aho mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo mito mito yari yarahagaritswe kwerekeza cha virusi ya corona igenda iratangura buke buke mu gihugu ahatandukanye abakora umwuga w'uburovyi bo mu karere ka Rusizi bo bavuga ko basa nk'abibagiwe abo basigura ko batemeregwa gusubukura uwo mwuga Abo bavuga ko batemererwa gusubira gukora akazi kabo mu gihe imibereho yo mu miryango yabo ikomeje gusa nk'ibagora. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira ino nkuru.
Imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi, navuga ngo hafi ya yose ariko bigeze ku mwuga.
Bwana Nzeyimana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi, aragaruka kuri icyo gihirahira avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo.
Twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye, turabavugisha inzego zinyuranye, ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi, ariko katubwira ngo muwe muretse tuzababwira, muwe muretse tuzababwira. Nta gisobanuro na mba, nta nama, nta bikenewe, nta kirenga kuri ibyo.
Abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu. Ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse, kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi. Mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko, ku barobyi nta kirakorwa, ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango.
Dusa n'ubugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramwo igitunga abana n'ikidutunga, tukanamwa amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu. Ariko kugeza ubu ngubu nta mbwato na bumwe amasosi yagiye kugifuka arafunzwe, ubu turaho ngaho.
Ubu dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona, tuba twemera tujyamo. Bafunguriye abandi, fungura abamotari, bafungura abandi bose, ariko twebwe ikivu abanze kudufungura ikivu, sinzi imbogamizi zaba zarabayemo.
Nakoraga hepfo hano mu Kivu turoba, tukabona nk'utujanga, umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafuye muhira, none ubu baradufungiye. Nta nikode mfite, bari no kukomeza basohora ba nyirinzu.
Iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore. Bamwe muri bo baravuga ko nyuma yaho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso, nyamara kuri ubu bwarahagaze.
Ikiva n'umurima niho dusarura ibishyimbo, niho dusarura imyumbati, niho dusarura ibijumba aho mu Kivu. Kuko abagabo bacu barobaga, niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10, mukaba mubonye imyumbati, mukaba mubonye ibishyimbo, mukagura n'umunyu n'amavuta. Ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikorana.
Kwari kwarakuwe muri za metero 50, ariko nta kibazo kwari dufite, tugicuruza dusambaza, abana bacu ntabwo bari babayeho nabi. None mwino minsi byagenze gutya, nta mibereho dufite rwose.
Ubu ngubu twabuze n'agasabune, tubura n'ibyo kurya, ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya ntabihari.
Aba bakuru umwuga w'uburobyi icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa, kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango.
By'ukuri ubuyobozi butubereye maso, busanzwe budufasha muri byinshi, ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure, bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa, ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange.
Ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe mu karere ka Rusizi, ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa, kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye. Ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19, arimo nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, isuku n'ibindi. Nibutse ko n'ubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice, imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uruzi Nyabagera ruri mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu Burundi rurageramiwe n'abantu barucukura amabuye n'imicanga, hakiyongera ko abarufi yaturira iruhande amatafari. Hari hamwe hamwe inkombe zimaze kugera ku metero 20 z'uburebure zigana ahubatse amazu. Aba muri ayo mazu basiguriye mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uko ico kibazo cifashe.
Jewe ubwoba ndabufise kuko ninzu ndayifitiye ngaho nyene impande iyo manga nta metero zingahe zishika itanshikire nibaduserukira kugira batutabariza aho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe
uri sifa congera umukenyezi yaba hafi y'uzinyabagere muri zone Gihosha komine Ntangwa mu raruko bwa Bujumbura avuga ko inzu yiwe nizabagenzi be zigaramiwe n'urwo ruzi imva nyamukuru n'icukurwa ry'amabuye n'umucanga muri urwo ruzi atamateka kurikijwe hamwe no kwafyaturira amatafari atategeko na rimwe ryubahiriza ibidukikije gitonde
Jewe ubwoba ndabufise kuko ninzu ndayifitiye ngaho nyene impande iyo manga nta metero zingahe zishika itanshikire urumva turafise n'ubwoba ko imvura yotasura toca dushikirwa ivyihuta ahubwo Tuwe dusaba abatukuriye abari hejuru zacu kugira baduserukire badutabarize iki kibazo cyo ngaha nibabanze bahagarika abantu baropora amabuye n'imisenyi n'amagrave ikigira kabiri dusaba nibahagarika abantu bafyatura ikigira gatatu naho nibaduserukire kugira batutabarize aho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe nta dufise tujya n'imiryango
hamwe hamwe ku nkengera za Nyabagere hari manga ipima metero 20 z'uburebure nk'uko amasanama vyerekana yahike mani rakiza munyagihugu wabiruhande zomanga nubwo asa n'utahura bazimba kugira ngo barondere ico rikesha asabategetsi guhaguruka ico kibazo
cyanzwe bakurayo rasiyo umugabo cyuko turavyuhetse amaparasera y'abantu bareko barayakwigera n'imihana yigirenga umunyabagenge ubisandure iri kwemura bikintu umuntu ufashe mukadushikira imbere mukitukitura ubutungane bukatwumviritse ingaruka mbitsi hari nuko waguma kwigera amatongo y'abantu bagakwigera n'amaparasera y'abantu n'inzo z'abantu nyine zikaguma zitwarwa nkaho hifu ngaho inzo z'abantu zigerenya bagere ngaha kuvuga yuko ziguma zisidagurika dusaba abashikiranganje ko botugarukira ko kurutse kugirenga nyabage bakarabice wodufasha nimba bogubakisha nimba bogira gute bonye no burabishikira badufasha
mu kigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBPE bavuga ko buryo buke ico kigo gifite ari mvonya mukuru ituma acukura mu je bitandukanye batabonwa hakirikare Pamphile Ndaboroheye yagiserukira ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri yarewe kuraba uko ibintu byifashe kuri urwo ruzi
twabonye yuko hariho amafisiri migaga ari migaga deja yerekana yuko hajya hijya hose wumva uritasuye bijya byose bizosubira bibomoke ibintu byarinze bigera ngaho hariho abategezwa ku fasha dusi n'abatwara makomine ugaba nabene barabo bacamwe kubera twebwe nkabi wacu abatwara makomine nta na moto bafise hari umuntu umwe atwara komine kugira azunguruke komine yose ariko arakoga amakosa niramugura ko agenda namaguru agishitse nk'amaja kwitanganyika asanga ari amakosa menshi kubera atafise ingene aza kusirvya kuva kwitanganyika gushika hari ya kumisozi aho meri igarukira je nibaza ko hari ingorane y'uburyo tudakwiye bw'abakozi biwacu ba OVP
iki kibazo cyo buryo buke mu kwezi kwa mbere uyu mwaka na Lengi yome bunyoni y'umushikanganje wa mbere ico gihe yarajejwe ubushikanganje bw'umutekano yahigarutse ko avuga ko kiri mu bisongera isibe
hariho ibihaze bibiri kandi leta irikirakorerako kimwe n'urya muserege wo mucara ubwirizwa kubandanya hakaba ikinogo kininiya kitwa bassin de traitement amazi abwirizwa gushikiramo amaze gushikiramo akabanza kagabanya umurindi hanyuma agacajabugwa akatwarwa mu itanga aho hantu icyo kibanza kibwirizwa kuba abantu bahubaka ijyo uno munsi hari kibazo cyo gukuraho barya abantu kandi mu bantu ba mbere bazobaza ibibazo by'ingene abantu bavaho harya n'ubwo journaliste muzovamo ngo none mugire mu bashire hehe mumbega ko abantu mubabomoreye kandi ibyo bibazo bazobibatuma ndazi muzobibazo icyo ni kibazo chatumye mu mwanya wa mbere ibikorwa bimwe bihagarara bica binajyanirana nuko uburyo bwo kubandanya ibyo mu frege aho bwari bugeze bwaciye buhera bisaba yuko rero ababijejwe barondera ubundi buryo kandi buri ko burarondegwa kugira ngo babandane nico kimwe n'ukwamenaja izinzuzi n'iyi myonga ukuntu biza birahushinzira ni ibintu bifata uburyo bwinshi kubwirizwa kurondegwa biri no muri za nteguro twashikiriza abadufasha kugira ngo dushobore kuronga uburyo ibisata bibijejwe biheze ikora
Bwana Ndaboroheye nabasanga n'ubwinshi bw'ibisata bitanga impusha butoroheza umugambi wo gukingira ibidukikije
ari impapuro batizwa gusaba izo mpapuro ziri ubwoko bwinshi mugi wacu mu bidukikije dutanga rumwe tubanje kuza kuraba aho hantu ko hameze hariyo n'izindi mpapuro turadusanga zatanzwe na meri izindi turasanga zatanzwe na mustanteri urumva impapuro zacya ziba nyinshi katwegwe turaba ibidukikije byacya bitugora kubuza abantu bamwe bamwe
ibitigiri bitangwa n'igisata kijejwe gutabarana mu bushikiranganje bw'umutekano gutabarana n'ubukinga mu bihe by'isibe byerekana ko imiryango irenga 220 mu mwaka uheze hamwe no mu ntango z'uyu mwaka yateshejwe izayo mu buraruko bwa Bujumbura n'imyuzura yunyuwe n'inzuzi zarenze inkombe zibomora amazu abantu barenga 15 nabo bahasize ubuzima Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
yakoze Macbiri ya Biro yacigeranije na Etienne Karekezi yaraduhagarikiye kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazu ku izina rya bagenzi banje ndabasezere ndabashimira ko mwari muduteza abiri nongera ndabipfuriza kugira indwi nziza mubanye no mu byanyu tuzongereje nkaho twatanguriye.